Mwumva n'ijwi rya Amerika. Kwa mwuse chutina mwe bagenzi tuzindukanye kuri yo wa gatanu muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro inira ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3
Tanzania oye Kagera oye Ngara oye Burundi oye Tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi.
Mwerewe na kavubu mnakome numwera barakome ngara barakome lurenge barakome Burundi barakome na njenda kome.
Abo ni President Pierre Nkurunziza w'u Burundi na mugenzi we wa Tanzania John Magufuli bose bariko baramusa abarundi hamwe n'abanyitanzania ni mu rugendo President Nkurunziza yagize jo kuwa kane muri district ya Ngara mu gihugu cha Tanzania. Naye mu Rwanda komisiyo y'amatora itangaza ko hari utubazo tumaze kwibonekeza mu myamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Aya makuru nayandi ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Imbere yaho ariko Rosine Munezero abanza bashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi y'abateguri.
Murakoze Aloise mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio ijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho urubanza rwari rutekanijwe rw'umunyepolitike Moise Katumbi atavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi rwabaye rurahagarikwa. Jean Joseph Mukendi umushikirizamanza wa Katumbi yabwiye ikinyamakuru wa AFP cy'Ubufaransa ko Sentare ikukirare intara ya Lubumbashi yarungitse urwo rubanza muri Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bisabwe n'abashikiriza manza ba Katumbi bavuga ko habaye kutubahiriza ibwirizwa shingiro. Katumbi yahoze ari somambike wa President Joseph Kabila imbere yuko yiyunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda mu 2015 abanje gutanga imihoho mu mabanga yo kurongora intara ya Katanga igwiriyemwo ubutare. Tubutse ko Moise Katumbi yari yaciriwe umunyororo w'imyaka itatu yagirizwa ko yakoresheje nabi ubutunzi bw'igihugu. Umutegetsi mukuru mu mugwi ujejwe amahoro muri ONU yatangaje ko intambara ziyongereye mu bice bimwe bimwe bya Sudani y'ubumanuko mu gihe leta yatangaje ko habonetse agahengwe kuva mu kwezi kwa gatanu. El Gassim Wan ari mu murwi ugize inama y'umutekano ya ONU yatangaje kuri uyu wa kane ko mu ntango z'uku kwezi umurwi ujejwe amahoro wa ONU muri Sudani y'umanuko waronse ivyegeranyo bivuga ko kuva igisirikare cy'igihugu cungurijwe mu karere ka Matiang intambara ziyongereye. Avuga kandi ko leta yahanganye bikomeye nawe itavuga rumwe hafi yahitwa Torit. Tubutse ko mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze inama y'umutekano yafashe ingingo yo kurungika inteko mvamakungu zishika ku 400 mu ntumbero yo gufasha gukingira abanyagihugu. Muri kino gihe hakaba hari utwigoro two gusubira gutanguza ibiganiro by'amahoro aho muri Sudani y'umanuko ibiganiro bisa n'ibyahagaze. Abakenguza amateka babiri ba Leta Zunze za Amerika baturuka mu mugambwe w'abarepublikani David Perdue na Tom Cotton bariko barakorana n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika ku bijyanye n'itegeko ryerekeye amafaranga akoreshwa mu gisata cy'abimukira. Ivyegeranyo bivuga ko azogabanywa ikuncuro zibiri. Iryo tegeko risubiwemo inyuma y'iryari ryasubiwemo mu kwezi kwa kabiri ryatekanya kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku mwaka ku butaka bwa Amerika. Niteho kandi rigabanya abantu binjira bakurikiye inshuti zabo ligakuraho tombora y'impapuro zo kuba muri Amerika green card canke carte verte mu gifaransa rikongera rigahindura ibijyanye no kuronswa impapuro z'akazi n'ibindi. Abakenguza amateka bavuga yamara ko iryo tegeko ritobanezereza ari hamwe rigabanije igitigiri cy'abimukira barekuriwe kwinjira muri Amerika bivuye kwa bimukira batuma umwimbu wa Amerika uduga. Bavuga kandi ko mu gihe baba ariko barakora binjiza amakori aheza agakoreshwa mu kigega cya leta. Rex Tillerson umushikiranganje w'imigenderanire ya Leta Zunze za Amerika n'ayandi makungu yaragenye Alice Wells mukiwanza chintumwe idasanzwe mu bihugu bya Afghanistan na Pakistan ya Marijo Genwa ntijyakiriwe neza na bose mu gihe hari umugambi wo kugara ibiro by'ubwo bushikiranganje mu bihugu bya Afghanistan na Pakistan umugambi usanzwe uri kuri ihweza uburyo bwo gutunganya gushasha ubwo bushikiranganje abatayibona neza bavuga ko bitera ukuzazanirwa kubijanye n'imigenderanire ya Amerika n'ibihugu byo muri ako karere ahasanzwe hari abasirikare ba Amerika bashika ku 10,000 ni mugiye kandi ibiro vya President Donald Trump biriko birihweza uburyo bwo byo tunganya gushasha ibikorwa vya Amerika muri ivyo bihugu mbere bikavugwa ko abasirikare bari muri Afghanistan bashobora kongererezwa umuvugizi muri Department ya Amerika yatangaje ko Ambassador Wells afisi ikorwa cyo gushitsa umugambi w'ubwo bushikiranganje muri ivyo bihugu muri Venezuela kuri uyu wa kane amabarabara yazindutse yugarijwe n'ibiti hamwe n'ibindi bikoresho bishobora kuzibira abanyagihugu aho muri Venezuela bari bitabiye akamo ko gukora imyiyamamazo yo kwiyamiriza leta irongowe na President Nicolas Maduro iyo myiyerekano yaranzwe mu ntara zimwe zimwe no guhangana hagati yabo banyagihugu n'abapolisi imigwi y'ugwaruka yateye umuriro ku byari bizibiye amabarabara yongera itera amabuye ku bapolisi aho nabo baciye basubiza mu gutera ibyuka byakira iyo myiyerekano itekanijwe mu kumara itekanijwe kumara iminsi ibiri yatunganijwe mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wa President Maduro werekeye guhindura ibwirizwa shingiro abatavuga rumwe na butegetsi bakavuga ko bafise umugambi wo guhagarika amatora atekanijwe kuba itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi atekanya gutora inama nshinga amateka nshasha
Ayera mukura vugwa hije no hino kwisi imwumvizanira djwi rya America isamiranye ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www.voa.com naye bifuza kudukurikirana kuri Facebook mwandika VOA radio yacu Amakuru yo mu karere mukuru y'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri wa kane yaragendeye igihugu cya Tanzania President Nkurunziza yahamagariye impunzi z'abarundi zirenga 240 ziri muri ico gihugu gutahuka guteza imbere igihugu byisunze ko mu gihugu arongoye hari amahoro akwiye Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yarusha muri Tanzania Claver Niyonkuru yarakurikiranye urwo rugendo
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo muri district ya Ngara intara ya Kagera ihano rubibe no Burundi ni ku birometero bidashika 30 kuva ku mupaka mu ntara ya Muyinga yo mu Burundi ni naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahamagariye impunzi zirenga 240 ziri muri ico gihugu gutahuka
Tanzania oye Kagera oye Ngara oye Burundi oye tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi Tunapata nafasi ya kuwashukuru
sana. Atidufasha kakajo kandi kugira ngo tubashimire cyane mwebwe ba Tanzania kuko mwakiriye abarundi bamye bahungira ha kuva kera ariko ubu dushaka kubwira abatanzania n'abarundi ku Burundi ari igihugu c'amahoro duhamagariye abarundi bene wacu bashiki wacu bahungiye ngaha ko bohunguka bagasubira mu gihugu wabo kubaka igihugu cyose makane kuko twabwiwe ko abarundi barenga 150,000 bamaze guhunguka ku bushake bwabo muri iminsi iheze nico gituma tubwira n'abandi kugira ngo baze twubake igihugu cacu Mugenzi we wa Tanzania yashimangiye ako kamo Jean Pombe Magufuli yabwiye impunzi z'abarundi ko atabirukanye ku nguvu ariko ko botangura kwiyumvira gutahuka kugushaka kwabo
Mwerewe nakavubu murakomeye numuhira barakomeye Ngara barakomeye Lurenge barakomeye Burundi barakomeye nanje ndakomeye Kwa ndugu zangu Warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa
Ati kuri bagenzi bacu ba Burundi mwabyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha atari kwari nabandi bamenyere guhunga hageze nagakoma na gatoya baca biruka bagahunga ate nkuko mwabisabwe nimutangure guhunguka harabakuri inyungu zabo mu gihe hari abahonze baje gusaba n'imfashanyo hijya no hino ku isi bakavuga n'ibitari ibyo nibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe dusabye umushikiranganje w'intura gatse mu gihugu ko yihagarika no gutanga ubwenegihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubwenegihugu mugende mwubake igihugu cyanyu sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa
n'inji ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi
Imbonzo z'Abarundi zumvise ako kamo ubwoba ni bwose ko zishobora kwirukanwa ku nguvu umwanya wari wose ariko nabo biruko bamaze kwiyandikisha ngo batahukanwe akamwemye ni kose kuko bavuga ko bumvise ko bashigikiwe ibiro by'umuhuza w'Abarundi byatangaje navyo ko mu rugo rugendo hanaganiriwe ikibazo cerekeye umugambi w'amahoro ibindi byaganiriwe nabo bakuru b'ibihugu babiri nibijanye na politike ubutunzi imigenderanire y'ibihugu barongoye hamwe nibijanye n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko mu rugo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize mu gihugu ca Tanzania kuri uyu wa kane yaherekejwe n'abashikanganje batanu bareta yiwe abonabo ni arengiyo mebunyoni ajeje umutekano alemenya mitwe w'imigenderanire y'u Burundi n'ani makungu Isabelle Ndahayo ajeje injira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko Domitien ndi ukubwayo w'ikigega ca leta hamwe na Emmanuel Ntawumvukije ajeje ukwivu n'abansi imyaka ibiri n'amezi abiri arenga ko imisi mike niyo yariheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adasohotse Burundi ubwa nyuma yaheruka gufata urugendo hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2015 nawe nyene yari yerekeje mu gihugu cya Tanzania inyuma y'umunsi umwe gusa atari mu Burundi mu gihe imyerekano y'ukwiyamiriza gusubira kwitoza kwiwe yari maze hafu kwezi General Godefroid Niyombare yaciye ashikiriza ko asenyuye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko gutembagaza ubutegetsi kwavuye kuburizwamo General Niyombare arahunga Burundi abo bari bafadikanije umugambi nabo barafatwa bashikirizwa ubutungane ico gihugu ca Tanzania kandi cagendewe na Perezida Nkurunziza nico kiberamwo kandi kikarongora ibiganiro bihuza leta yiwe nabo batavuga rumwe kuvyerekeye amatati yadutse kuva subiye kwitoza Pierre Clavin Inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
mu Rwanda komisiyo y'amatora ivuga ko inyuma y'indwi hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza hari ibibazo bito byatanguye kwibonekeza Kalisa Mbanda arongoye iyo komisiyo yatangaje ibi ejo ku munsi wa kane ni nyuma yaho kandi umukandida w'umugambwe Democratic of Green Party ndetse n'umukandida yigenga bagaragaje ibibazo bagenda bahura navyo aho baje kwiyamamaza Asumta Kaboyi asanzwe ari kakurikiranye iyi myamamazo niwe yaduteguriye iyi nkuru
atangaza imyiteguro y'amatora igeze perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yavuze ko umubare w'abemerewe gutora mu Rwanda hose ugeze kuri 3,687,000 n'abantu 76 perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko mu Rwanda hose hazaba hari ibiro by'itora bigera ku 2,424 naye ibyumba by'itora 16,691 uyu muyobozi yavuze ko nyuma y'iminsi itandatu abakandida batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza asobanura ko ibikorwa bigenda neza gusa ngo hari bimwe bidatunganye
kwiyamamaza biragenda neza ariko ibyo abantu ntibijya bibura uruntu runtu hariho aho bamwe badatanga gahunda yabo ngo bimenyeshe abayobozi hakiri kare bigatuma abayobozi n'ababaka bategereje batazi aho bazabikorera hari abandi batanga gahunda ku rwego rw'akarere ariko ntibavugiye neza aho bazajya muri ako karere cyangwa se mu murenge ariko ntibavugiye ahantu baziyamamariza muri uwo murenge hari n'abatanga byumbi ariko bakarenga bagakererwa abantu bagategereza karambirwa
harashize iminsi wumvikana abakandida Frank Habineza wo mu ishyaka rihanira demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko yimwe aho yagombaga kwiyamamariza ndetse na Mpayimana Philippe avuga ko hari abaturage bamwe baterwa ubwoba ntibaze kumva imigabo n'imigambi uyu ni kandida Frank Habineza na Philippe Mpayimana
hariya kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana abana bara nabo baje gukora gahunda
sabotage twari tuziko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atarahantu habereye ndetse ari hafi y'irindi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iyo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere
haracyara abagifite ubwoba bwo kwibaza bati mbese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo uko tutamuzi twamukunda gute ngomba kwifuza abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha kugira ngo rero ubwo bwoba bushire nuko bumva icyo bivuze kwamamaza
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora izera ko ibyagiye bidatungana mu isi ya mbere yo kwiyamamaza kw'abakandida bishobora kuzahinduka uko abantu bagenda bamenyera iki gikorwa asubiza ku bibazo by'abakandida bavuga ko inzego z'ibanze zitabafasha uko bikwiye Bwana Kalisa Mbanda yongeye gushimangira ko byose bituruka ku myitwarire idahwitse y'abakandida cyane cyane abavuga ko bigenga
ibituma bitagenda kenshi ni uko abakandida cyane cyane bariya bakandida bigenga bagenda batamenyekanishije neza aho biyamamariza n'igihe babitangirira icyo gihe iyo bagiye n'uyu munsi twagize kesi imeze icyo n'ejo twarayigize n'ejo ubundi yarahabaye twarabaterefonye turababwira tuti mujye mwandika hakiri kare ubuyobozi bubona igihe cyo kwinyagambura bubasubize hakiri kare bunabafashe kumenyekanisha aho muzajya kwiyamamariza akenshi ntibikorwa hari wambwiye ejo n'uyu munsi abisubiramo ngo naboherereje email iyo wohereje email ntabwo aba ari ibaruwa umenya ko kanaka yibonye ishobora kunyohereza email uyu munsi azayibona ejo bundi
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora itangaza ko umubare w'abemerewe gutora wiyongereyeho abasaga miliyoni ugeranije n'abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'2010 Komisiyo y'Amatora ivuga ko uyu mubare wiyongereye bigizwe ahanini n'urubyiruko rwujuje ubu imyaka 18 rukemererwa gutora kuri ubu Komisiyo y'Amatora ivuga ko imaze kwandika kandi indorerezi 1200 zigizwe ku rugero runini n'abanyarwanda Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uvuga ko uzohereza indorerezi 27 abandi bakagenda baturuka mu bihugu cyane cyane byiganjemo ibya Afurika akanama k'ibihugu by'i Burayi kamaze gutangaza ko nta ndorerezi kazohereza muri aya matora gusa komisiyo ikavuga ko hari ibihugu ku giti cyabo cyangwa imiryango itagengwa na leta yo mu mugabane wa Afurika yo ku mugabane wa Afurika yamaze gusaba kwemererwa ndetse ubu abagera kuri 30 bagiye baturuka muri ibyo bihugu Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi ni kabiri na rimwe ishyirahamwe Regideso ntiribe rikironkaho rikura amazi rihereza baba mu gisagara cya Bujumbura kubera amazi mabi asukwa mu kiyaga Tanganyika agatuma cononekara ibyo byashikirijwe kuri uyu wa kane n'umurongo igisata cy'amazi mu ishyirahamwe Regideso ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanya
amazi mabi yaba yavuye mu mazu y'abantu canke yava mu mahinguriro avaze n'ubumara yo mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi ariko atuma amazi y'ikiyaga Tanganyika atera aba mabi ibyo biremezwa na bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bujejwe ibisata bitandukanye n'icy'amazi kirimwo amazi y'ikiyaga Tanganyika atera abamabi uko bukeye uko bwije biremezwa n'umuyobozi ajejwe amazi mu ishyirahamwe Regideso Desirense Ngiyumva arongoye igisata cy'amazi avuga ko ishyirahamwe Regideso rigitangura gutanga amazi rikuye mu kiyaga Tanganyika yayakura ku metero 8 none ubu riyakura ku birometero 3 birenga
ibyo bamwe bavuze ati ava ku birometero 3 n'inusu niko biri kandi na profondeur maze gushika ku 3 n'inusu metero 25 Nukuvuga igice cyose kuva ku bimetero 3 gushika aha kuri bo amazi ariho mugabo si meza aragoye gutreta inyuma yaho rero twivuge muri icyo gice dukura mwa amazi muri kino gihe naho ne aho karere kariko karamerwa nabi iyi ngorane y'ikiyaga yatanguye kuduga kuva mu 1997 n'indwi kuva icyo gihe bigenda biraduga tubyite iraduga ku munsi hanyuma kandi iyo turiko dukura ya amazi tuyapima tutarayatrita muri iyo myaka imbere y'igihe cy'amaze cyera 1994 hariho urugero rwari 1.2 ti ni unité de mesure bakoresha uya apime tubidite amazi mugabo ubunye tuvugana igeze kuri 25 ti ni kuvuga tubidite igumiduga
umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi muri Regidezo avuga ko amazi meza yo mu kiyaga Tanganyika ashobora kubura mu misiri imbere hamatagikozwe
hatagize rero igikorwa vuba ikiyaga tushaka kukibona ugata amazi meza rushobora gukuramo abanyagihugu koresha amazi ya Regidezo Mworema mugabo kimwe gusa tugasaba yuko izi nguvu ziko zirakoreshwa no munsi zo gukingira icyo kiyaga zo kugwizwa
amazi mabi ava ku ruhande rw'Burundi siyo nyene yo none ikiyaga Tanganyika ibyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu gisata kijejwe ikiyaga Tanganyika Autorité du Lac Tanganyika Gabriel Hakizimana akavuga ko n'uruzi Rusizi iyo ruzana na rusesa ibicafu byinshi mu kiyaga Tanganyika akavuga ko ari ngombwa ko abarongoye ibihugu bisangiye icyo kiyaga bo kwicara hamwe kugira batorere umuti icyo kibazo ku ruhande rw'Uburundi abajejwe ibidukikije bari ku kivi kandi n'ubu barabandanya Jérôme Nkinahatemba ajejwe igisata kijejwe kubungabunga amasoko y'amazi gestion intégrée des ressources en eau avuga ibigiye gukorwa mu maguru masha
nkuko tuko turabikora tuko turigisha ibwiza by'inyama nuko abarundi bose aho bari mwe ndetse n'abamenyesha bako batadufasha kwigisha ibwiza by'amazi ibwiza by'amazi abari bari bogeye uko mengo n'umuzigo uje ku barundi oro mugabo uravye by'ukuri ni kugira ngo turonke aya mazi meza akwiye ubu abazovuka nabuzukuru tumaze kugigisha heshi kandi abantu bari mugabo gasanga aho bari ko babirenga ko asanga bagiye yafashe duko katikati tugumwe yashimitse mutiyo bigenda mu ruzi rwa ntahangwa bigenda mu kera cyatanganyika kandi n'abatukura ma gasanga wa muntu yagiye ko bihengurube usanga agiye gushyaho iraro ry'inka ugasanga undi yagiye kuba hatari gushafise urumva rero ni ngombwa yuko abantu bajyumva kujya twabyigishije amatwi ari kurikiza
umunsi w'igihugu wahariwe ikiyaga Tanganyika watanguye guhimbazwa kuva muri 2005 iryo tegeko naryo rigenga amazi mu Burundi ubushikiranganji buvuga ko bugiye gushyira mu ngiro vuba n'iryo kuva mu mwaka wa 2014 Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jeni mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi kandi igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza doktora cyaratangujwe icese muri kaminuza y'u Burundi ejo ku munsi wa kane. Izo nyigisho zatangujwe icese mu gihe izi igice cya kabiri zo zibangirije zitaratangura. Fidelite Ishatse niwe adushikiriza iyi nkuru.
Mu myaka irenga 50 ibayeho n'ubwa mbere muri kaminuza y'u Burundi ndetse mu Burundi bwose hagiye kuba inyigisho zishaka za kaminuza ico bita doktora ku ruhande rw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi akanyamuneza ni kose nimenye Desire asoshwa abanyeshuri
kuri uno munsi turanezerwe cyane kubera kuri icyo gice cya gatatu cya kaminuza kigiye kugurwa muri kaminuza yacu y'u Burundi twiteze ko kizoza gihindura ibintu byinshi na cyane cyane mu kijyanye n'ubumenyi abanyeshuri kare byahora bibagora benshi gushika hanze kwiga mugabo uye ko kizoba kiri muri kaminuza yacu y'u Burundi bizotworohera
izo nyigisho itekanyije ko zitangura mu kwezi kw'icyenda hazoba hari ibisata bibiri icy'ubushakashatsi hamwe n'ikizijyanye n'imibano jumashaba n'umuyobozi w'igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza amenyesha ko imiryango yugururiwe abarundi bose ndetse n'abanyamahanga akongera kamenyesha ko muzo nyigisho atabyo ku buntu bizobamwo bivanye n'ingene integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza zitekanijwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012 hatangura icyo cyambere cy'inyigisho za kaminuza icyo bita baccalauréat hagasubica kabiri cyitwa master kigakurikirwa cya nyuma aico cya doctorat haraheze amezi arenga 5 igisata cy'inyigisho za master itangujwe icese muri kaminuza ya Burundi ariko gushika no mango inyigisho ziratangura kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza DMD zitangura uwaho bigeze muri kaminuza ya Burundi hasanzwe hariho inyigisho z'icyambere gusa cyo bita baccalauréat bamwe abanyeshuri twaganiriye batangazwa n'ingene agiye kubaho icyaha cy'inyigisho mu gihe icya kabiri kitaratangura irandi marke yiga mwaka wa gatatu muri kaminuza ya Burundi mu gisata cy'indimi
kuri doctorat iratanguye twacyafise ibidutangaje kuri urabona nk'ubu ecole ya master ntiratangura yego bavuze uko bayuguruye ariko n'ubu ntiratangura rero sinzi uko bizogenda umuntu ko ecole doctorat ishobora guhaba na master tutarabona yuko iratangura mu mizi neza
kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza DMD gitangura uyu mwaka uheze hazoba hamaze gusohoka inshuro 3 mikangara indiriye kuja mu nyigisho za master naho biruko umuyobozi w'isata cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza Juma Shabani bavuga yuko inyigisho za doctorat za master atawo zihuriye
mu bisanzwe ntawo bihuriye igisabwa gusa nuko tuba dufite abakwinjira ibisabwa cyo kuja mu ishuri rya doctorat ariko icyo tuzi ni uko muri kaminuza y'Uburundi hari abigisha benshi bitaba sista bahije ibyigwa by'igice cya kabiri hamwe n'abandi barundi batari bake bashobora kuja muri icyo gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza
ujye utekanywa mu nyigisho za doctorat bungana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'abanyaburaya urongoye icyo gice amenyesha ko ubwo buryo budakwiye ariko ko bazobandanya badodora hirya no hino i Bujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
mubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika kirundi n'ikinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi mukiringo kirenga gato y'imyaka 3 mu mwaka wa 2014 Leta ya Kiislamu yarigaruriye igisagara cya Mosul inyuma y'urugamba rukomeye mushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Iraq Haider al-Abadi yatangaje ku itariki 10 z'ukwezi kw'indwi kw'inteko za Iraq zasubiye gufata icyo gisagara iyo ntsinzi yabaye inyuma y'amezi 9 y'urugamba rw'inteko za leta rwo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu gisagara cya Mosul ntiyabaye intsinzi yoroshe inkurikizi zabaye nyinshi cyane cyane kuba civil abarwanyi ba leta ya Kiislamu bakoresheje abasivile nk'inkinzo bica abagerageje bose kuva mu gisagara cya Mosul uko ingufu zabo mu rugamba zateze igabanuka niko bakoreye amabi abasivile kurushiriza umushikiranganje rero w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko mu gihe abagwanyi ba leta ya Kiislamu bamaze bigaruriye Mosul bari umutima wa sivile bagandagura bunyamaswa wa sivile ibihumbi n'ibihumbi bakoresha amashuri imisigiti n'ibitaro nk'ibibanza byo gukoreramo amabombe n'ibirindiro byabo mu minsi ya vuba igihe byagaragara ko batsinzwe ku rugamba barasambuye n'amabombe umusigiti wa Al-Nuri n'umunara wa Al-Habda Tillerson atangaza ko bashimira inteko za leta ya Iraq n'abanya-Iraq kuba bashitse ku ntsinzi akabavuga ko Amerika yifatanije mu mubabaro n'abasize ubuzima mu rugamba rwo kubohoza isagara cya Mosul Tillerson avuga ko insinzi y'abanya-Iraq mu gisagara cya Mosul ari intambwe ihambaye cyane mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislamu mu makungu avuga ko izerekana insinzi yakigoroka makungu inteko za Iraq zifashe iya mbere umushikiranganje rero imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko ku izina rya Perezida Donald Trump n'abanyamerika akeje umushikiranganje wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi n'abanya-Iraq ku gikorwa cyabo cyo kubohoza igisagara cya Mosul amenyesha ko iki ari igihe cyo gusubira kubaka icyo gisagara ibice binini byacu byagizwe umunyota benshi mu bantu baba muri icyo gisagara barahunze hakaba hakiri ibisigarira bya leta ya Kiislamu muri icyo gisagara hisunzwe ubuyobozi bwa leta ya Iraq Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urundani bikorana bizobandanya gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi wo gutsimbataza umutekano mu bice byahabujwe mu gisagara cya Mosul hamwe no gufasha gutuma abanyagihugu bavuye mu zabo bagaruka mu ngo zabo Tillerson avuga ko hakiri byinshi bigitegerezwa gukogwa kugira umwasi atsindwe burundu urunani rw'amakungu zobandanya kwifatanya n'abanya-Iraq kugira babone ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu batsinzwe mu bice byose bakirimwo mu gihugu cya Iraq Iryo ryari jambo ibashikiriza imigabo n'imigambi vya leta z'umwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa ijyanye no ku isi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero. Fasil Gabu niwe yashize hamwe ibi biganiro. Umunsi mwiza mwese mu miryango yanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.